Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, niyedirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda, kuvaho leta ya Kongo ifashe icyemezo cyo gukumira bamwe mu banyarwanda bakoreraga ubucuruzi muri imwe mu mijyi y'icyo gihugu. Bamwe mu bacuruzi b'abanyarwanda bemeza ko bari mu gihombo gikomeye.
Twebwe hari igihe nazaga hano naranguri isambaza zanjye z'ibihumbi 10 mu kongomani akaba yamana 15 cyangwa akampana 12, nkabona irasiyo nanjye. None ubu nta mukongomani, nta kugera muri Kongo, ni iki?
Uwo ni umwe mu banyarwanda bacuruzaga isambaza mu gihugu cya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zirimo ko Uburundi bugiye guhagarika ingendo z'indege mpuzamahanga guhera ku cyumweru, ndetse n'imyiteguro y'amatora muri icyo gihugu, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yatangaje ko guhera kuri iki cyumweru ihagaritse ingendo zose z'indege mpuzamahanga mu gihe cy'icyumweru. Leta ivuga ko biri mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatanu ku kagoroba, mubiriwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Karisomera bamenyesha makuru, umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yibukije ko ikiza cya corona cugarije isi muri kino gihe kinabangamiye umutekano wayo. Yagarutse ku ngingo nyinshi zimaze gufatwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi mu ntumbero yo kucirinda, maze avuga icyo ubushikiranganji aramutswa bwahanuye bwongera burategeka.
Kugira ngo twirinde amangenge yo kwandura iyo ndwara bivuye mu bihugu yamaze kugaragaramwo ku rugero ruteye ubwoba, ubushikiranganji bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe bwasabye ku bushikiranganji bujejwe ibyo gutwara abantu n'ibintu guhagarika ingendo ku basohoka canke binjira mu gihugu cacu bakoresheje umuhora wo mu kirere biciye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Ibyo bikaba byasabwe ko vyoba birabaye mu kiringo cy'iminsi indwi mu kurindira yuko inzego zibijejwe zishobora gutunganya neza ingene zishobora gukingira abenegihugu, ingene zishobora gukurikirana ingingo zamaze gufatwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hakazoba isuzuma imbere y'uko icyo kiringo gihera kugira ngo izindi ngingo zifatwe.
Bwana Bunyoni yanasavye abajejwe umutekano kwitwararika aho bari hose kuraba ko ingingo zagenywe mu rugamba rwo kwikingira no kugwanya ikwiragizwa ry'umugera wa corona ziko zashirwa mu ngiro. Yemeje ko atazozubahiriza bazofatwa nk'abagarariji.
Ubwo bushikiranganji kandi burasavye uwo wese ari ku butaka bw'u Burundi kubahiriza izo ngingo zose mu ntumbero yo kwikingira, mu ntumbero kandi yo gukingira abandi, haba mu nzu canke mu mihana, ku mavuriro, ku buzi no mu bindi bibanza bitandukanye. Abatazokubahiriza izo ngingo iruhande yuko bazohanwa hisunzwe amategeko y'igihugu, bazofatwa nk'abagarariza imigambi igihugu cy'u Burundi cyashinze mu kurwanya icyo kiza.
Ku munsi wa kane, umushikiranganji ajejwe imigenderanire yari yatangaje ko Burundi uhagaritse gutanga impusha ku banyamahanga bifuza kwinjira mu gihugu mu kurindira kuraba umurindi wa corona kugenda. Kuri uyu wa gatanu nyene, mugenzi we w'amagara y'abantu yasohoye urwandiko asaba Abarundi bose bari hanze y'igihugu muri kino kiringo hamwe n'abanyamahanga bari basanzwe batsa indaro mu Burundi batari ku butaka bw'igihugu ubu kuba barabangiriye gutaha, kandi ko utazovyubahiriza aramutse atahutse ariwe azirihira amafaranga y'uburaro n'imubeshaho mu mwanya azomara mu kibanza cegeranizwamwo abantu bamaramwo n'imiburiburi iminsi 14 basuzumwa ko atamugera w'indwara ya corona bafise. Eloge Willy Kaneza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri 254 kabiri ubusa gatanu, kabiri icenda gatatu, kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe, gatatu, gatanu rimwe, icenda, 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 gatanu rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Komisiyo y'amatora mu Burundi guhera mu cyumweru gitaha igiye gukora ibimenyetso bizaranga indorerezi n'abazahagararira amatora. Byavugiwe mu nama yahuje iyo komisiyo n'abandi barebwa n'amatora mu gihugu. Hasabwe kandi ko umubare w'indorerezi wakongerwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Umugwi w'igihugu wigenga ujijwe amatora seni waratunganije inama yarigenewe abo bose begwa n'amatora ari babarongoye imigambwe abazohagararira amatora bene barorerezi batanzwe n'amashyirahamwe adaranira inyungu za politike n'amadini. Intumbero y'iyo nama kwarukurabira hamwe ibijanye no gucungera amatora yimirije mu Burundi azotangura igenekezo rya 20 ukwezi kwa gatanu n'umwaka. Pierre Claver Kazise arongoye seni aramenyesha indagano bahanye.
Indagano twahanye rero kandi yari yamaze gutegurwa kuva ikirangamisi cy'amatora kijaho nuko kuva itariki 23 gushika 27 zo kwezi boshikana bisabwa kugira ngo babakorere uruhusha ukuzoja gukora igikorwa cyo guhagarikira canke cyo kurorera. Kuvuga rero kundwi iza ibyo bikazotuma seni ironka umwanya kwiye kugira ngo itegure neza izo mpusha. Murazi yuko mukuja guhagarikira cyangwa kurorera ugenda wese agenda afite uruhusha kugira abone neza uwo ari we ari umunyamugambi akamubona ari uvuye mu ishyirahamwe cyangwa avuye mu mashengero nawe nyine akaboneka.
Ku bijyanye n'impungenge z'abanyamigambwe ko babaserukira igitigi cyabo ari gito bagasaba ko cyongerezwa, Kazise amenyesha ko atantambamye abibonamwo. Ati kizoza cyose gituma amatora agenda neza seni zocakirana ugweze.
Twe mu bisanzwe twari twatanze icyumviro cy'uko abo ku rwego rw'igihugu baba nk'icumi hanyuma ku rwego rw'intara bakaba nka batanu kuko bagenda kuraba abandi bari barungitse kurorera sibo nyene barorera bwite. Mugabo rero abanyamigambwe babidusavye kandi twavyemeye yuko bashobora kongerezwa ku rwego rw'igihugu. Bavuze bati mwoduha nk'abashika 18 kugira umwe wese azoshobore kuja guhagarikira mu ntara. Ibyo twavyemeye kuko kuri seni ntangorere na ntoyi ahubwo mbere iyo n'abanyamigambwe bagononokewe na twebwe biratunezera. Hanyuma kuri komini naho bavuze bati muduhe umuntu va ku ntara aja kuraba ku komini. Ni ukuvuga rero bazaba abantu 119
nayo kubabona ko intonde z'abazotora zatevye kumanikwa. Pierre Claver Kazise amenyesha ko botekana kuko izo ntonde zifise ibyo zitegerezwa kujana.
Intonde z'abazotora ntizomanikwa ubunyene. Mu bisanzwe izo ntonde zizoza zizananye n'amakarata y'itora kugira ngo igihe bazimanika bace batanga n'amakarata bagenda barerekana yuko naka yatoye ikarata yiwe ubundi yayitoye ubundi ntiyayitoye kumbure kubera ingorane ashobora kuba afise. Ni ukuvuga rero samakenga mugabo nuko igihe kitaragira kugira ngo izo ntonde hamwe n'amakarata bishobore gusohoka. Ko murazi yuko hazoza amakarata mashasha nibyo twari twavuze mbere kandi nivyo hazoza amakarata mashasha kugira ngo abantu bose n'abayataye bashobore kuronka izo karata zitora.
Pierre Claver Kazise yaboneye no kumenyesha abo bose begwa n'amatora mu Burundi ko n'abarorerezi imva makungu batanguye kwiyandikisha. Mu gihe umugera wa corona naho wobandanya urandagata amenyesha ko ababaserukira mu Burundi basanzwe aba mu Burundi bazoheza bagafata ibanza vyabo. Kubashatse kumenya igitigiri cy'amaze kwiyandikisha yamenyesheje ko hakiri kare kugira gitangazwe kuko bibanza guca mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abacururizaga mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda barataka igihombo giturutse ku ihungabana ry'urujya n'uruza ku mipaka ya Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Ni nyuma yaho ubutegetsi bwa Congo bufatiye icyemezo cyo guhagarika abambukiraga ku ndangamuntu mu gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima.
Iki cyemezo cyo kubuza abambuka imipaka bakoresheje indangamuntu kimaze iminsi itatu gusa gifashwe, ariko ukigera ku mipaka urabona ko urujya n'uruza hagati ya Rusizi na Bukavu rwahungabanye. Ku ruhande rw'u Rwanda, ahabaga buri gitondo hatonze imirongo miremire y'abategereje kwambuka, uratungurwa no gusanga bayitonze batagera no ku icumi. Ku ruhande rwa Kongo naho bikabuko. Uku guhungabana kurujya n'uruza abacuruzi bijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa Kamembe ho mu karere ka Rusizi baravuga ko kwatangiye kubagiraho ingaruka. Aha turi na hacururizwa inyama.
Ingaruka yatugizwe nuko abakiriya batuguriraga ntabo turi kubona. Agafutse kabisa. Ashobora kubaga nk'inka 20 ariko ubu nta n'icumi turi kubaga.
Abakongomani baguraga nyinshi, mbega kuba bataza byarahagaze. Ingaruka ni nyinshi kuko niba uguze nk'inka ntishire, niba uzanye ibicuruzwa nka biriya ziratomati n'iki dore birahagaze niba ari kugura. Ariko iyo bazaga babaga babitwaye buriya.
Imbwa n'ebyiri zashira nyine abakongomani baje. N'imboga twacuruzaga abakongomani babazijyanaga. Nta kiri kugenda inzara irahari kabisa.
Iki kibazo abacuruza akaboga ntibakisangije bonyine. Mu gukomeza kureba uburemere n'ingaruka zacyo, twerekeje ku isoko ricururizwamo amafi n'isambaza zo mu kiyaga cya Kivu, ahabaga hakoraniye abaranguzi benshi biganjemo ab'igitsina gore. Kuri ubu haragaragara bake cyane kandi abahari bose ni abanyarwanda gusa.
Kwebwe hari igihe nazaga hano narangura isambaza zanjye z'ibihumbi icumi, umukongomani akaba yamana 15 cyangwa akampana 12, nkabona irasiyo nanjye. None ubu nta mukongomani nta kugera muri Kongo ni ikibazo.
Urareba kuko nta mukongomani n'umwe uruzi hano n'abanyarwanda nta n'umwe uri kujya muri Kongo kereka umwe n'umwe ufite rese pasi. Ubucuruzi bwahagaze ku mpamvu z'uko nta tuzijyana. Urareba tucuruza isambaza ngatwe dukora muri koperative turabagure turgera kuri 100 bamwe bajyana Kongo. None twese rero durwurira mu masoko y'u Rwanda. Urumva ubuzima burahagaze.
Kuri aba bacuruzi b'umusaruro w'uburobyi bo, irifungwa ry'umupaka kubakoreshaga indangamuntu ryabateje igihombo kabiri. Baravuga ko uretse gutakaza isoko ry'abakiriya bo muri Kongo, n'abarobyi babahaga umusaruro ubu barimo kujyana muri Kongo aho bashobora kubona abawurangura benshi.
Twebwe igihombo turagifite cyane ku mpamvu z'uko urumva ko bazaga baza bakarangura, nako tukaranguramo muri bo. None ubu ngubu akakanya gutya umushana wari kwici ifise cyangwa isambaza akahita kwazishira umukongomani muri Kongo. Twebwe rero twaburira muri aba ko twicaye. Ubu twicaye ku mpamvu z'uko twaburiyemo kandi baraye mu mazi, si ukuvuga ngo ndi barayemo ariko bahise kubazijyana hehe muri Kongo.
Umurobyi ntabwo yazana isambaza ze hano kubera ko twebwe tugura nkeye. Abakongomani nibo batomaga abarobyi baza hano, nibo bari kuziroba bakazijyanira i Kongo.
Abo rero bakavuga ko ingaruka z'iki gihombo zatangiye kwigaragaza mu miryango.
Ni ingaruka yo kubura ibyo turya, mbega twari dutunzwe n'aha ngaha. Twazaga hano tukabona icyo abana barya, abana bakiga kubera ikibazo cy'uko twageze hano, none imibereho yahagaze. Inzara yageze ku miryango, dore nk'ubu ngubu guhera abakongomani bagenda bafunga umupaka pe abantu bashize inkono kuziko ni bakeya kubacuruza ibisambaza. Mwatudohorera byibuze abakongomani bakaza, uwishwa n'indwara akicwa n'indwara ariko atishwe n'inzara.
Kugeza ubu nta uzigihiza ingamba zo kuzitira abambukaga bakoresheje ikarita ndangamuntu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizamara. Icyakora ubwiza ingamba zo gukumira urujya n'uruza mu bihugu bivugwamo icyorezo cya COVID-19 zatangazwaga, ubutegetsi bwa Kongo bwari bwihaye iminsi 30 nyuma bukazasuzuma uko ibintu bizaba bihagaze hakabona gufatwa izindi ngamba nshya. Kuri ubu mu bihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Kongo, imibare itangwa n'inzego zishinzwe ubuvuzi iragaragaza ko abamaze kwandura icyo cyorezo bagera hafi kuri 20 kuri buri ruhande. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ihuriro ry'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu International Service for Human Rights rikorera i Geneve mu Busuwisi ryareze leta y'u Burundi mu muryango w'abibumbye mu biro bishinzwe kurwanya icarubozo. Bashinja u Burundi guhohotera uburenganzira bw'abanyamategeko bane bahagaritswe gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ibirego urunani rw'abaharanira uburenganzira bwa muntu International Service for Human Rights rukorera i Geneve mu Busuwisi rwahaye igisata ca ONU kijejwe kugwanya ihohoterwa Comité de l'ONU contre la torture vyerekana ingene ingingo yo gufuta abashingwamanza bane yahonyanza amategeko mu Burundi na mpuzamakungu. Abo bashingwamanza bafuswe na leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 bagirijwe ko bagiye mu migomoko yo kwiyamiriza ubutegetsi. Nabo ni Dieu Donné Bashirayishize, Armel Niyongere, Vitane Nshimirimana na Lambert Nigarura. abo barimo basigaye bakorana na sentare muza makongo mpana byaha CPJ mu gukurikirana no gutwara amadosiye y'ivyaha byihonyango ry'agateka kazi na muntu byoba byarakorewe mu Burundi amadosiye arenga 2000 aramaze gushikanwa muri yo sentare CPJ umufasoni Madeleine Sinclair aburanira ugurunani agira ati dushaka ko batunganirizwa kuko ifotwa ryabo ryahonyanza amategeko mpoza makungu ya ONU na igisata cayo kigwanya ihohoterwa babwirizwa gushumbushwa kuko mu byo bazize harimo imigenderanire myiza no guha amakuru y'ibibera mu Burundi ico gisata ca ONU ndetse na ONU nyene yongera ko bitumvikana ingene abo bashingwa manza bozira akazi kabo ko gukingira gateka kazi na muntu ati dusaba ko leta y'u Burundi yobarenganura igakuraho ingingo yo kubafuta ikabashumbusha ikanabambika agashambara yabambuye ataraho komite yawo ni ifata ingingo ruhasha izobera karorero n'ibindi bihugu byose byo ku isi biburabuza akazi k'abashingwa manza n'abaharanira gateka akazi na muntu Maitre Herambere Nigarura umwe mu basabigwa kurenganurwa kuko bafoswe bakangazwa n'igihugu cabo arashima
umukudufuta twegwa abashingwa manza baduhora cane cane kuba twarakoranye n'ico gisata cawo n'ingingo rero twakiranye igishika twarashimye ibikorwa by'iryo shira hamwe n'iryo shaka ryo kurondera ko abantu barenganijwe barenganurwa no gusaba yuko igihugu gihonyanga amategeko giheza kigafatirwa ingingo kugira ngo gihagarike gukora amakosa ibingira nkana twiteze ubutungane nk'uko twabusabiwe kitega mbere n'ugushumbushwa
yamara gushumbushwa kwabo ntikoroshe kuko ubu bose bahunze igihugu kubera gutinya k'umutekano wabo uhungabana kuri bo n'ibisanzwe kuko naho hohera igihe kinini ingingo yo kubarenganura izote bifatwa
leta rero yo ariyo yabikoze kandi ikabikora utovuga ngo ntize amategeko sinibaza yuko twovyitegura umunsi ariko igihambaye nuko iyo hari ingingo ibihe bishira ibindi ico bita principe de la continuité de l'état nahi leta itoyikora leta izoyikurikira ijo canke rya ejo izoheza iturenganure yongere idushumbushe ikindi cinza abantu baba bakwiye kumenya nuko umunsi mu Burundi hari itegeko rijejwe ibintu vy'uko mu Faransa bita action hakirisoire no kuvuga yuko leta iyo isanze hari abantu yarenganije iraheza ikabyashumbusha mu nyuma igaheza igafata abatumye mu gushumbusha abantu bari barenganijwe akaba aribo iheza ikabyisubizamo no kuvuga yuko abantu bafata ingingo umunsi bagafata bibaza ko ariko bahasha abantu batuma leta itakaza uburyo ariko bitebite buko nkuko itegeko ririho nabo baraheza bakazovyishuzwa
mu mpera z'umwaka uheze leta y'u Burundi yaratsinze urubanza nk'ubwo muri sentare nkuru y'akareka Afrika y'ubuseruko yarusha muri Tanzania amashira matano yigenga yafoswe mu gihugu yari yitwariye leta avuga ko yahohotewe mu kwirukanwa mu gihugu iyo sentare yase yemeje ko ifotwa ryayo atamategeko ryaho nyanze ayo mashirahamwe ndetse abo bashingwa manza basanzwe barimwo canke barongoye yahavuye yunguruza urubanza uburukiri muri sentare ya marubu iyo komite y'ishiramwe mpuzamakungu ONU isanzwe ifise ububasha nk'ubw'amasentare ku bihugu byose byo ku isi biri mu ishiramwe mpuzamakungu ONU isabwa gufatira ibihano igihugu cawo hoteye abo bagabo bane Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika muntu mbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi inararibonye mu by'ubukungu Faustin Ndikumana aherutse gusohora igitabo yise Kira Burundi ku miyoborere ikwiye igamije guteza imbere igihugu. Muri icyo gitabo anagaragaza ingamba zafatwa mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu. Bwana Ndikumana yaganiriye na mugenzi wacu Fidele Niyongabo ku mpamvu zatumye yandika icyo gitabo.
Twanditse igitabo mvugira duterere kuko turavye ingorane za politiki Burundi buhitiyemo indiane ingene usanga mu migambwe manye politiki hakabura ingene dushobora kuza turuba icyo twokwita des projets de société imigambi nyine ishobora kuzamura Burundi abarundi bari hamwe hamwe tutereka reka duterere rero ko tubona bidakunze kuza birakorerwa no mu migambwe cy'abanye politiki tureka duterere twandike igitabo cy'umugambi bw'imita projet de société iyo bankanka nk'akaruriro tuvuga tuti inyo karura abantu bagafatira ko rero n'abandi be mu minsi za rero yari imigambwe hatuko tuvugira deba bagashobora gutangura kubishyira imbere ku buryo tuza abantu baza bariga guhiyane guhiganisha imigambi kuvuga imigambi abarongo ry'uwo bagafatira ku migambi kandi n'abanyagihugu bakayibaza bakababaza ati ya migambi igezehe tugahindura cyane cyane cyo nokwita ingendo mentalite y'ingene abatwara babikora n'abatwaga babibona hanyuma kumbure rero kuko naho mu bindi bihugu niko usanga bigenda birakogwa abantu batamuza barahiganisha imigambi twere twakiri kuri icyo gitabo Kira Burundi mu Gifaransa ni initiative Burundi Emerge pour le Nouveau kugira nibyaza biraja muri deba abantu bakumva ibirimwo bifatigwe ko n'abandi ku buryo uca baza baragira ibyo bategura nabo nyene ugasanga igihugu cyo kirisononura.
Wavuze ko muri uwo mugambi wo kuzamura ubutunzi byo fatira ku gufatana mu nda kwa Barundi wo bisigura neza.
Mu bisanzwe ni gitabo kinini no bako kiri mu mpapuro zirenga 160 mugabo mfatiye nko mu byungane rimwe ndakishize mu byungane mu mpunyapunye mu byungane rimwe no kuvuga yuko mu kuzamura ubutunzi bw'ibihugu no kurwanya ubukene bihagaze ku gufatana mu nda kwa Barundi cohesion nationale intwaro ibereye uburongozi bwiza bukomeye kandi buhindura abantu no gufata ingingo nziza mu by'ubutunzi dufatiye no ku butunzi kama Imana yaduhaye kugira ngo turuhe igihugu rero gitekanye cyiza kandi giteye imbere ibindi musanzwe mu ryungane rimwe nuko nokivuga.
Muri cyo gitabo uravuga kugaruka kugena uburongozi bw'u Burundi bwari bumeze kuva bucikukira wo buca kumayango ko byari bimeze gushika ubu nicokogwa.
Ubwa mbere ho ndabisubiramo ndaraba uburongozi bw'u Burundi ngene bwari bumeze kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 62 gushika uno munsi. Umuntu agira ubushakashatsi twaraba ingene amareta yabisitanya hari igihe nkajya ku ntwaro ya cyami wasanga nko kuva mu 61 62 dushikira gushika mu 66 ugihagira ubushakashatsi ugasanga nta leta yashobora kurenza mu wayenezi ugasanga leta yamara nk'amezi 6 amezi indwi kubera injyane amahindagurika ugacubona ko ata mugambi w'iterambere washoboka leta zihindagurika gutyo haza kuri repubulika ya mbere ukaraba ingorane zagiye ziraba ubwicanyi za politiki ugasanga igihugu cagumye cyatakibohwa n'izo ryana abantu bahunga basubira ku nkora ka repubulika ya kabiri naho nyine tuhagaruka tukaraba ingene habaye agahengwe gatoyi imigambi y'iterambere irubakwa iragira gute mbwamu nyuma naho biratina birahinduka haraza mw'injyane kiliziya katolika n'ibihugu birasubira inyuma bya diplomasi mu 87 3 hagaca haza za ntegamarangara zande kaza politike y'umwe abantu bagomba batera bagira gute gushika dushyire no 93 ho bica birunyuka tumara imyaka 12 mu ngwano 15 habaye amatora byagiye birarangira 15 na 15 by'ibiringo byose byagarutse muri gusanya ugasanga kabisa Burundi byarabunaniye kumara nk'imyaka 10 gutekanye buri ku Burundi biterambere. Izo remeje kubikubira muri rusangi na kingera ndaraba ingaruka byagize ku iterambere ry'igihugu. Hari ibitabo byagiye birasohoka twagiye turaraba n'ibiki byahugwana na biko byerekana ingaruka n'abashinzwe ubushakashatsi bagiye buri muri adukare n'igihe igeze gufatwa za mbarwo mu abibuka imyaka 3 mbarwo isubiza igihugu inyuma iti harabaye byinshi. hageze igihe twa turavuga
turaza kubigaruka
cyane dushafitse metwo bigaruka
turabigaruka
amazaga ari byarasubije inyuma ubutunzi ugasanga nkubu ugasanga imbere yo mu 93 abakene baharwa muri 35 ku ijana mugabo abakene bashane mugabo ugasanga muri za 2056 bari 67 ku ijana urumva ni ibintu ugasanga turamaze imyaka n'imyaka atarugomero gumyaga nkuba twubatse ugasanga iby'imyaka nkuba biratugo ni ibintu bikwiye musanga abarundi ko kwikubita gashurazi
reka turabigaruka ko
ubinjiye rero ubona rero yuko ati hari akwiye kuba ari ringe nabantu bo kwikubita gashiba gahinduka ngira ndaza kuvuga mu migabane mashapitse akigize ngira ntabona bacha batahura
yego yego reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva izo ino sanguri he
ndi mugaba mu gisagara cy'ingira mu kanyosha
ufise kibazo ubaze umutumire cyangwa icyumvira
n'icyumvira mu n'icyazo yavuze yuko ko yanditse igitabo cyerekeye kugwanya ubukene hano mu Burundi icyo no bora hano mu Burundi kugwanya ubukene biracyari inyuma y'amajambere cyane kubera nk'ubu nk'ukwaruka nk'ubu warabuze akazi uruheza amashuri ubu nta kazi rufite kandi urukiraruheza ku bwinshi n'abatanga akazi ikisanga bagusaba ibintu by'umurengera none yokora iki kugira nawe agwanye ubwo bukene cyane abo ugwaruka ruheza amashuri nagororoha nk'akazi
reka bishyure
yego
mumwishure
yarabye byangombwa nicyo bita ibintu 12 byangombwa bisaba yuko bihinduka kugira uwo murindi w'iterambere ushobore kuboneka twagaruka no kubijyanye n'amasegiteri do kwa santi donko ibyo fatiwa kugira igihugu gishobore kuzamuka tugafatira no ukaroka ibindi bihugu mu bisanzwe ndiko ndabivuga mu gitabo nka bene iki kiba gifakira kuzwa n'igihugu muri rusange usanga ibintu bigenda bihamagarana cyangwa kubira ati mbega none ko hari ubukene nizananye gute kwiri kugashomera kare ukari wasubira inyuma ugasanga ni ibintu bigenda birakwigana ugasanga ati kumbura ya ntwari rero itabaye neza ugasanga aroye ntago tubigira bwabo wa murindi w'iterambere ntuboneke wagufatira nk'ibi bya kwezo nationale ugufatana mu ndako abarundi ugasanga igihe abarundi bama mu ndyane bagira gute wumva iterambere ishobora kuboneka gute baguma ba mu njyana hacaba tuturuka tuti kugira no dosiye ryaterambere nta kuntu iyo kwezo twoyicarira gufatana mu ndugo abarundi bakumva ko hari bamwe bakabanza gukura mu nzi utwo tuntu twama tubazinganika kuko uravye ibyo byagira bazinganika n'ivyo nyene nta gihugu na kimwe gishobora kugwanya ubukene ndamwishure Bosco mu gihe abanyagihugu kenshi bazama bama mu tuntu tw'indyane tw'ukuntu tunaturiye ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe bamwe bakwegera hariya abandi bagakwegera hariya bumva iyo niyandika ate n'ibindi bihugu niko bibanza kugira hanyuma ugasubira n'ukaraba ati mbega none iyi ntwari ibiri imeze gute ibi by'igiturire mbega amahera abonetse atunganywa gute yose n'ibintu bitegereza kuza kwiyo kubasanga ishobore kuboneka ugasuvuga tuti none imigambi y'iterambere iyo yabaye mbega barayisuzuma barayisuzuma nk'ubavuze proje kanaka ije barasuzuma yuko ibyo yashatse gushika ko yabishyitse ko batayisuzumye numva ko ishobora gukoreshwa nabi na bwa buzi ntibutangwe ugasanga byahere ni ibintu rero bihamagarana muri icyo gihe kumbe tubwiye kuri kimwe kimwe woca usanga ugiye bivuze par exemple ati igisata cy'ubutare coteza imbere Burundi cyote igisata cy'ubutare coteza imbere kigatanga akazi mbwabo intwari ibereye ibonetse mu gihe igisata cy'ubutare kije hari ikigwaranye mu ntwari ibereye bwa butare kubura burashoboka ntibuboneke iyo buruca
uwo yari bwana Faustin Ndikumana inararibonye mu by'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Fidele Niyongabo ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi nshimire na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeyeho mbifuriza kugira weekend nziza.
batanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza